Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kinyarwanda. Miriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa Mungu itariki 29 y'ukwezi kw'icumi mu mwaka wa 2017 muri kumwe na Frederic Unikije. Nkuko mubimenyereye ni umwanya w'ikiganiro muri Sanga. Ku munsi wa gatanu leta y'u Burundi iratangaje kwivuye amasezerano ya Roma iroma ashinga sentare mpuzamakungu mpanabyaha. Iyo ngingo ishyize mu ngiro inyuma yaho mu mwaka uheze. U Burundi bumenyeshereje umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ko bufise umugambi wo kuva muri iyo sentare. U Burundi rero bubaye igihugu cya mbere ku isi kivuye muri iyo sentare. Mu kuyivamwo leta y'u Burundi ivuga ko byibonekeje ku iyo sentare ikora isunze politike, kandi vyigaragaje ko ifise intumbero yo gusambura ibihugu bimwe bimwe. Yamara leta y'u Burundi ivuga ko kuva muri iyo sentare bihitavuga ko bazokora ibyaha ivyo ari byo byose batazohanwa. Ivyo kandi ni navyo sentare mpuzamakungu ikurikirana ivyaha ivuga. Umuvugizi w'iyo sentare Fadi El Abdallah navuga ko iyo ngingo ya leta y'u Burundi atangaruka izogira ku gikorwa ca mbere catanguwe co gutohoza ukuntu ibintu vyifashe mu Burundi. Icegera c'umuyobozi yajejwe utungane mushiramwe Human Rights Watch rijejwe gukingira agateka kazi na muntu nawe yavuze ko mu gufata iyo ngingo u Burundi busubiye kwerekana utwigoro two gukingira abantu batyojeje agateka kazi na muntu. Mbega mwebwe iyo ngingo ya leta y'u Burundi muyivuga ko iki? Ibirego irega iyo sentare mpuzamakungu navyo mubivuga ko iki? Ingaruka iyo ngingo ishobora kugira niyihe? Kuri bibazo vyose rero twatumiye mushikiranje Burundi hajejwe ubutungane Madame Laurentine Kanyana. Mwiriwe neza mushikiranje Laurentine Kanyana. Murakomeye?
Namahoro.
Yego me. Tuzoba turi kumwe kandi na bashikiranje babiri Tassien Sibomana umuvugizi wa IPRONA itemewe n'ubushikiranje bw'u Burundi bujejwe intwaro yo hagati. Mwiriwe neza mushikiranje Tassien.
Ndabara hafije kandi ndaramukije nabo bategetse turi kumwe n'abari ko batwumvira bose.
Mwiriwe neza tuzoba turi kumwe kandi na Emmanuel bamenyekane akaba ari umurundi yabaye hanze cyane rwose. Mwiriwe neza Emmanuel bamenyekane.
Mwiriwe neza cyane rwose tukaba tunezerewe n'ukubona atiko tuvugana n'ici rya Amerika hamwe tukaba ramukije n'abari kubarumviriza iryo radio yanyu mwese. Murakoze.
Mwiriwe neza murakoze namwe. Reka dutangure kuri mwebwe mushikiranje Burundi. Mbega imvo nyamukuru zatumye leta y'u Burundi ifata iyo ngingo nizihe muzitwibutse? Madame Laurentine Kanyana.
Murakoze cyane. Leta y'u Burundi nk'uko mubizi yari yarasinye amasezerano ariko hageze ishyirwa mu ngiro ryayo yagiye ibona yuko bitari kubiragenda neza ihereye ku byaba ku bindi bihugu bya Afurika ikaraba n'ingene igihugu cy'u Burundi nacyo nyine cyagira gisamburwe biciye kuri iyo sentare bifashijwe n'ibihugu rutura bimwe bimwe bitari no muri iyo sentare hanyuma rero bigaca bigomba kuguma bitera umutima uhagaze inzego z'u Burundi indorozi z'u Burundi n'abarundi ngo bose bagira bajyanira he nk'uko babikoze mu bindi bihugu bakabisambura muri za Libya murabizi no muri Cote d'Ivoire. Rero leta y'u Burundi yagize iti iyo sentare ko yahinduye intumbero twari twariyemeje twese n'ibihugu bihurikiyemwo reka tubivemo na karubutungane bwacu buri ku iki.
Abantu batari bake mushikiranje bavuga ko kubona leta y'u Burundi ifasha iyo ngingo ari kugira ngo abantu cyane cyane bari mu butegetsi bakoze ibyaha bashore kudahanwa aho muhavuga kwiye.
Icyo ni ikinyoma kitambaye kuko mu mategeko mpanabyaha y'u Burundi nta na hamwe bavuga yuko hariho abafite ubudahangarwa kuko ari abategetsi bakoze ibyaha.
Nta ngaruka mwe mwibaza ko iyo ngingo ishobora kugira mushikiranganje
kubyerekeye igihugu cy'u Burundi nta ngaruka mbi bizogira kuko u Burundi ni umunyeshuri mwiza cyane imisi bamaze muri iyo sentare uburundi bwarashoboye kwitunganya bikwiriye ibyo byaha byose bavuga ko byananiranye bijya muri sentare ni kuvuga leta y'uburundi bicishije mu mategeko mpanabyaha byose yarabishyizemo kugira ngo bizohanwe hatarabwe icyakurinze
hari makuru havuga ko kuva ikacane cyane ayo mashirahamwe kandi yose ntare muza makuru nyene ivuga ko kubona leta y'Uburundi ivuye mu rayo masezerano bitavuga ko bataza gukurikiranwa uvuga ko amatohoza azobandanya mu gihe abajejwe gutohoza ivyaha mu Burundi cyane cyane yavuye muri yose ntare canke mu rundi rwego rw'ishyirahamwe muza makungu mu gihe bazoshaka kwinjira mu Burundi bizogenda gute
etwe kibaza yuko kuko bobo basoma ayo mateko twese tuyasoma twibaza yuko Burundi buvuye muri yo sentare nta dosiye yari bwugurugwe nta nimero ya dosiye kizatubanira twese twaragiye kuraba uriya mushikirizamanza bukuru bwa sentare atubwira ati turafite amakuru azaraza abantu bavuga ngo utuntu ariko kato turabona gifite ishingiro ryotuma tugura idosi kuko no munsi ntiyari byatumenyeshe ko hari idosi y'ugorowe rero ubundi bwavuyemo nta dosi y'ugurupu ariko ko dusanzwe tuzi amategeko avuga iyo habaye ingorane mu bihugu harimo ukundi kuntu bashobora kubigenza bakabicisha mu kanama gashinzwe umutekano ka ODI kaba ariko kabona yuko bikenewe yuko muri icyo gihugu isentare yo ikajya gutohoza rero niyo babona ko uwo mushikirizamanza hari icyo atakoze tuzayikitsemo ako kanama tugitera kwako kanama karimo ibihugu byihagararako bifite ijisha n'ijambo bitazotwaranya bitazojana nyabahururu ngo bije kugomorera mu Burundi abaja kubungabanya umutekano aho kuwukomeza
mwavuze ko leta y'Uburundi ikabutungane bw'u Burundi bushaka gukemura ibibazo by'ubutungane ariko hariho benshi bavuga ko hariho imanza nyinshi cyane rwose hariho n'ubwicanyi bwinshi bwabaye ariko gushika ubu abantu bakora ubwo bwicanyi batarahanwa ibyo bibazo byose muzo bitarira umuti gute
ubwicanyi mu Burundi bityo bwarabaye kuva kera cyane kuva kuri independence muri ko hagumye hafi abantu rero ibyabaye mu Burundi burya abarundi bari babitoreye n'umuti hariya yarusha bavuga ati reka dushyireho umugwi wo kuvuga no kuri no kurekuranira hanyuma uwo mugwi umaze kujyaho uzokumviriza bamwe n'abandi hanyuma uheze ugire icyo uvuze baba bajyanwa imbere y'ubutungane haba abari kuriranira ibyo byose ukicara kuvuze ko rero turizera yuko mu Burundi bitazoguma haba ibintu biheruko ibindi biheruko kuva ubundi bwikukira mpamvu byabaye byose nta kimara bivuga ko ariko kuva ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ko ariho bashingira ubutungane bwarakoze n'ukuri abantu batembagaje ubutegetsi murabona ko bashyitse imbere y'intahe bagahanwa bagomoye amabarabara bakonona bakica abantu bakagira ame barashyize imbere y'ubutungane rero uwo bafite agahigihigi avuga ati uyu nuriya cyangwa uriya ntiyakurikiranwe yoheza agashyikiriza akavuga ati naka nari nifuza kujyana kubera ibyaha yakoze ibi n'ibi biri mu gihe kiniki n'iki aha n'aha n'aha ariko dusoza turafatira mu kifunga rero iminsi bamaze bavuga yuko ngo hariho abadakurikiranwa ntibaravuga izina ry'udakurikiranwa n'icyaha yakoze n'aho yagikoreye ariko hariho gusa abantu batungane bukirondera baciye bahungira mu bihugu duhana imbibe kandi muri za Amerika na za Buraya abantu baracyabarondera nimba aribo bavuga nibo babitumye kudakurikirana
mwavuze ibihugu yose ntare yashatse kugiramwo ingingo zifatiye cyane cyane kuri politiki nk'uko mwabivuze hari ibimenyetso byari bihari ko mu Burundi byari kumira nko muri ibyo bihugu
ibimenyetso byari bihari kuko urinze ubona inzego z'igihugu iyo zitewe zibayemo imigomoko zigahaguruka zikagarukana umutekano ukagaruka hama abari kuba barahungabanya umutekano bakaba ari bake bajya imbere yo kuvuga ngo izo nzego zakoze nabi kandi izo zakoze akazitegerezwa ukibona yo hanyuma ukabibona amaraporo ariko arakorwa n'ibihugu bya Buraya n'abatumwe ngo batumwe na naoni mugabo tubona neza inkombero y'abagitune kwa ibihugu bya Buraya murabona u Faransa cyane twamamukira imbere ama revolution ni yo kose byarerekana yuko ntibarondera gukorera umuti ngorane baba biri mu Burundi mu mahoro n'umutekano barondera ku gihugu cyacu bokirikamo inteko bokirikamo abitwa ngo baje gukimanza kugira ngo uti baje bafashe noneho kuma bingira mu Burundi babaryandishe gusumba hanyuma tumaze kubona rero ibyo bagize duti abo bantu baza kugomba kwinjira mu Burundi ngo baje guteranya Abarundi aho kubafasha kumvikana twobemerera ko bingira
mu akabazo kanyuma imbere y'uko tubarekura mushikiranganje ntimufite amakenga ko mu gufata iyo ngingo leta y'u Burundi igiye kwikumira makungu kandi kw'iyo ngingo ishobora gushavuza ibihugu byo mu ishyirahamwe rya Buraya byari bisanzwe byinuba u Burundi cyane cyane mu byerekeye ubutungane
mbega ibyo bihugu bya Buraya kondiri karna bwenye na harimu ilitari mwa muri ujase mhari beka tuweke turimu tuwari turimu nabo wawa kike jubada ajamu nimaande wawa sisa makosa hamwe wafu zibatiyo sezi nitu yeme kia no neho muda mwari jama tegeko akili jase mhari mara tege kanitako igi huku chumva kita gishowe kwandanya mwari wa mudi kinashobora kubikamwa kuko bavuga bati kubivamwo igihugu cyose kikukeje ashobora gufata igihugu kubivamwo hanyuma rero tukibandanike n'ubutungane bwacu kuko burya icyo abantu bihenda ko ibihugu byose bihenda ko nuko nta n'umwe yokunda abarundi umutekano w'abarundi no kwishyira bakijyana n'agatekanzira mu rwego rw'abarundi gusumba abarundi ibintu rero by'agatekanzira muntu cyo kuhana ibyaha ibintu bitanijya ko
mushikiranganje madame Laurentine Kanyana murakoze cyane gose ku kaje mwatwe kugira ngo muduhe umuco kuri ibyo bibazo twari twafitiye muri aka kanya tugomba rero muri aka kanya tubandanye n'abashinga naye turi kumwe Tassien Sibomana na Emmanuel bamenyekanire katutabwe mwebwe Tassien Sibomana ingingo y'u Burundi kuva muri yo sentare mwebwe mwayibonye gute
murakoze nagira naje nkwibutse ko mukuntumira muri iri ganiro wambwiye ko uzontumira kabunyamategeko nibaza yuko icyo kibazo ndacyishyura muri urwo rwego
yego
tuva rero ni ibisanzwe nk'uko umushikiranganje abivuze igihugu cyose cyasinye ayo mategeko agenga sentare mpanabyamuzamakungu kirabifitiye uburenganzira ibyo biranditswe muri ayo mategeko nyine ko uwinjiyeyo abonye icyamutumye yinjira kidakenewe cyangwa kitakiriho ashobora kuvamo kubyakira rero kabunyamategeko nicyo mpereye ko narayifitiye uburenganzira mugabe no kuraba mbega icyari cyatumye u Burundi businya ayo masezerano koko niki gikenewe icyo nicyo kibazo nyamukuru n'ahandi mu mategeko agengiye sentare igihugu cyose cyayateye ku mukono kirashobora gusinya hakaba abandi bavuga bati uwasinye ni wasinye ibyo nasinye ni mumenda bisinye niko bimeze
ku bwanyu umuntu yanonose amategeko moshe na leta siyansi y'Imana zari bikenewe ku Burundi buguma muri iyo sentare
mpera ku kibazo narimereje ko mbega none ingene bwinjiye n'icyari cyarabutumye bwinjirayo ubu cyaheze ni mwaba musoma icyo bita preambule no kuvuga intangamarara yerekana le principe no kuvuga ibintu amakungu yose ahurira ko mu kugira abone ko iyo sentare yoshigwaho hariho ibibazo bashikije bavuga bati muri imyaka iheze mu binjana biheze harapfuye abapfaso n'abagore abana bitandukanye ati rero ibyo byaha ni ibyaha bitegekanwa n'amategeko mpuzamakungu kandi bituma amakungu yose ategereza kuja hamwe agafatana mu nda kugira ngo ibyo byaha hamwe n'ibyo bihanwe mu Gifaransa babyita ibyaha de genocide, de crime contre l'humanité, crime de guerre bavuga mu Kirundi bati by'ihonyabwoko byaha by'agahomerabunwa n'ibyaha mu ntambara nitwaba Abarundi tubona ko ibyo byaha twabisezereye burundu amategeko akaba dutegekanyiriza ingene tuvamo muri iyo murayo mategeko agenga sentare mu makungu abaroni n'amakungu nibo bokwishura n'ahandi mu mategeko nuko bimeje icyo ni ukwishyura be kuri nyishi yawe ivyo vyaha mu Burundi byarakozwe byakozwe ivyo twarafashe ingingo zikwiye z'uko bitazosubira canke ntiturazifata icyo kibazo nibaba bashobora kukishyura niho cyose bigira ko twavuyeyo hageze mugabe ishobozi ni uko nubwira ko baba bashanke bariye muri aziko bidoga ko habaye ibyaha n'umushikiranganje arabivuze ati byatanguye kera hariho ivyo mu masezerano y'Arusha bari berekanye ingene vyoteregwa umuti none ibindi vyabaye mu nyuma haba muri 2000 na gatandatu washaka n'umunani 2015 n'ibibandanya dufate kwivyo atacho twobikoza ariko rero mvuga nti rega none n'ibyaba bigikogwa eske Uburundi bwari bugeze yuko ariko twaba abambere mu kuva muri ayo mategeko agenga sentare mpuzamakungu
tugarutse kuri ivyo vyaha navyo
ku Burundi wese canke n'umunyamahanga yo kibaza ico ari cyo cyose gikomeye nuko mu gihe twese twidoga kuri ivyo vyaha vyabaye tukaba mbere benshi banavuga bati ubutungane bw'u Burundi ntibwashoboye kubihana gushika n'uwo munsi none bigume gutyo
ku bwanyu tasien Sibomana ubutungane bw'u Burundi burashoboye kuzuriza abantu bose bashobora kuba barahekuwe muri izo nturika za politiki
tugira Imana umushikirangaje w'ubutungane niwe yatanguye gushikiriza ijambo kandi yagize ishyano abivuga ko ati ibyo byaha byabaye kera n'ubu birabandanye none byabaye kera tukaba tuzi yuko ubutungane butashoboye kubihana dukora iki inyishu ni yo itanga none ubu twafata ko ubutungane bw'u Burundi bukwije ibiko ibisabwa byose kugira butungane bize bose ivyo vyabaye vyakozwe kera cyari vyakozwe muri kahise k'imita kizina k'indengagihe vyaba n'ibizokogwa ejo bishobore guhanwa icyo nicyo kibazo rero abarundi na twese twese abanyamategeko n'abanyapolitiki bokwibaza ahandi rero nk'uko amategeko y'u Burundi mu bitabo mpanabyaha nakoresheje ndazi ko ubutungane bw'iwacu bufite uburenganzira bwo guhana ibyo byaha kuko na ya mategeko y'1998 ariyo yashiraho rirya tegeko ryo guhana ibyaha by'ibinyabwoko byo mu ntambara n'ibyaha by'agahomerabunwa cyarasabwe yuko baca bayashyira mu mategeko y'ibihugu byateyeko umukono mu mategeko y'iwacu rero birimwo ubutungane bw'iwacu buratse ububasha bwo kubihana mugabe ikibazo eske burabihana bwarabihanye ejo buzobihana ikibazo ni icyo mugabe ko tugira Imana ubushikiranganje bw'ubutungane akaba ari nyenyeraza ko icyo kibazo ariwe yocishura gusumba jewe kumbura
egome reka ndakwibutse ko umushikiranganje yari yaduhaye akanya gatoyi uyamaze kuva ku murongo ariko reka tubaze n'umushikiranganje Emmanuel bamenyekane nawe nyine atubwire ukuntu yakiriye iyo ngingo ya leta y'u Burundi kuva muri sentare mpuzamakungu mpanabyaha Emmanuel
egome murakoze kumpereza ijambo jewe icyo noshikiriza nuko nanezerejwe cyane rwose kubona leta y'u Burundi yarafashe iyo ngingo yo kuva muri tribunale mpuzamakungu kubera ngira ntange uturero dutatu ubwa mbere bwo nuko ibihano bari bashatse intumbero ubona ko iyo tribunale kirafata yari iya politike ikajanye na gatoyi n'ibintu byariko biraba mu gihugu hagati gituma ndabivuga gutyo nuko ibibi byakozwe mu kino gihugu cacu ni byinshi cyane gose kuva u Burundi bwikutira mugabo nta namwe bwari bwigere babona ko bikenewe ku Burundi bo bujana muri Cour Penale Internationale icyo ni kibazo cya mbere cyerekana ko ari yari ifite intumbero ya politike atari intumbero y'ubutungane bari bafite mu kugomba kujana abategetsi bacu igilahe icya kabiri yewe ndakivuga nk'umurundi yabaye igihe kinini cyane rwose mu mahanga cyane cyane mu bihugu by'i Buraya kandi nkaba naratashe i Burundi aho mbona iminsi yose mu kazi kanjye ka minsi yose ibintu biba mu gihugu ukabona ko ibintu bagiriza mu maraporo yose yaza akana mu byasabisana n'ibintu bireko biraba mu gihugu ushima je harije naho ramva mu Burundi muri imyaka ibiri heze ngiye hanze kasanga abandi bama yamahanga duhurira mu manama bambaza ibintu ukabona neza na neza ko ibi binyamakuru byinshi byari ibinyamakuru byavugira abo bantu nyine bashaka kongera kuza kwifatira mu gahanga abarundi n'abategetsi batowe mu Burundi ubona ko neza na neza ibintu byavugwa atacu byapfana na gatoyi n'ibintu biri mu Burundi
ariko
ndabavugisha jewe ubu ndiko ndava mu ntara za dunoro y'igihugu ndiko ndaca mu mabarabara ubona abantu bari kibarabara bari kubaratikanira banywa inzoga bamerewe neza ivyo nivyo nabona no muri imyaka ibiri heze mwokaza wumva amaradiyo ariko aravuga ko no muri ayo maraporo ko ari abantu bishwe banyurujwe bafunzwe mugatana imwe bigera bavuga amazina yabo
ariko Emmanuel bamenyekane ikibazo gihambaye nk'uko tashya bivuze Sibomana muri iki gihe Uburundi burashoboye gukurikirana kubishobora burabishoboye burafise ingoga no gushaka gukurikirana abantu bagirizwa ibyaha bikomeye
Jewe ndafisira cyane gose kuko Uburundi twamyemwe kuva twikukira gushika igihe intwaro ya demokrasi garuke mu Burundi sibwo turimo kino gihe ni kuvuga yuko igihe abarundi bahora bicwa bafungwa agateka kabo karenganywa iminsi yose ubundi bishoboka kubera nyene inzego ziri mu gihugu ziba inzego z'umutekano ziba abadutwara ziba abashinzwe iperereza n'ibindi nzego zitandukanye zirimo abarundi bo mu ntara zose zirimo abarundi bava mu bwoko bwose zirimo abarundi bari mu migambwe yose ushize ko rero n'uburyo bwa none butuma ibintu bibaye byayangaye bashobora kubyerekana byerekana neza ko Uburundi budashobora kwitwara nk'uko bwatwagwa mu gihe cy'imyaka 70 mu gihe cy'imyaka 80 na 90
ndumujewe
ndizera neza ko ubutegetsi dufise ubu buzokurikirana ntangere abantu bo babigenjeje nabi cyangwa ko batazotirimuka ngo batote kaze akazi na muntu
ariko
ndasigura rero mu nkundi recyo ndikibazo ndagiheze ko ndanezerejwe cyane ukuntu Burundi bwavuze ko buvuye yo kuko hari hageze yuko ni ingenze mu gihugu cyose nkaraba usanga nibyo babagiriza byinshi ari ibintu byari bifite intumbero ya politike gusa atabintu by'umutekano byarimwo kuko iyo bashaka kunywanisha abarundi bari guhera ku bintu byagumye bibacanishamo kuva Burundi bwikukira gushika ubu ntibavuge nk'uko umenga akahise ku Burundi gatangura mu 2015 kandi kari karatikiye abarundi baramaranye kwa 60, 70, 80, 90 n'ibihumbi 2000 yabasha kunywanisha abarundi bari gufatira kuri ibyo byose hanyuma icyo bita lomare Burundi igafatirwa ku muzi badafatiye kuri ibi byo mu 2015
tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza iradio Ijwi rya Amerika turi kumwe na Dieudonné Dieudonné mwiriwe neza
mwiriwe
muri hehe ga Dieudonné
ndi Bujumbura
izina ry'ikirundi ninde
Oya.
Duga ku jambo.
Oya Burundi ko bwarize kuva ko hari impamvu ubwo bwavuye ko alma bicho kuba muri sisi jano Kenya. Bo afite impamvu bavuye ko yari sinzi ko oba amakosa
oba. Murakoze Dieudonné reka duhe ni jambo kandi innocent mwiriwe neza. Muri hega Innocent.
Ndiga mu kisagara cha Bujumbura.
Murafite kibazo murafite cimviro.
Ni cimviro ni kibazo. Kubera Uburundi bwaratuye muri cyase ntare tutereje ira. Hari impamvu bwatuye Europa kuko nabajya batanga ikiregeranyo. Kose batanga ikiregeranyo atari cyo tugacyafuta igihugu cy'Uburundi. Dore la que entonces dore ite senta ira no supe dore tutaru bazishira abandi imanza so kandi imaze imyaka myinshi rero wumva ibereyeho iki nicyo gituma twe Uburundi bwaciye vuga ati abandi bose barakora icyo yahanze barashengeza reka rero natwe dusokore tukore kubera batazanye icyakirije tutapfomoye ku Burundi kandi tubona ubu umutekano umeze neza.
Murakoze Innocent reka dujambo mushyanaheta siyansi bomana agicyo yishyuye ku cyumviro cya Dieudonné na n'ikibazo cya Innocent yoduga ku ijambo no ku kibazo
n'abandi bavuze mukunumira wari bavuze gutumira abantu babiri bamwe bashyigikiye ingingo yo kuva muri sentare n'abantu wundi atabishyigikiye naje ngaza akabonye amategeko ugaruke kubimeza ariko ntacyo icyo nagira mvuge mpere ku byo Emmanuel yavuze ashyigikiye aravuga n'imvu mugandangira ndamwibutse ko isentare manaja mpuzamakungu niyavuba cyane bisigura ko hari n'ibyaha bimwe bimwe byakozwe mu Burundi kandi benshi bagaruka koko bitarahanwa kandi n'ibyo iyo sentare rero ntiyari bwabeho icyo gituma kuvuga ko itahanyije byaha hari naho kuba ari kutamenya canke ari kwirengagiza ukuri icya kabiri amabaji ati mbere none ubu ubutungane buratse gushaka n'ingufu zikwiye z'uko izo byaha byose bivugwa mu byaha na bya biziravuba byaba n'ibizobe byo bihanwe avuze ngo bivura bifise kubera inzego zirimwo bwoko bwose zirimwo intara zose araryuma ko nibaza yuko uwo mubaza tubisigura neza ngo byerekane ariko kumbere naho byo bari uko ubutungane burafite ingene bukora burafite ingene butunganijwe iyo nishyura neza ati cyaba ibivugwa byo mu 60 na kangahe byari byo 70 na kangahe 8 na kangahe 9 na kangahe no gushika uwo munsi ariko aratwereka ubutungane bubigejeje ngaha aho yaba yishyuye neza ikibazo mwamubajije mugabahandi ingene bacishyuye nibaza ko bamwumvirije ari bubu mujija mwakubwi wanjye nibaza ko atanyishyuye guhaye ikindi avuze ati kubera izo nzego zimeze ko ubu ntawe ukirira ngo yapfungiwe ubusa cyangwa yapfungishijwe mu yapfungishirijwe umuntu ubusa cyangwa yayiciwe umuntu ubusa cyangwa aho rero niswa ndabivuze nibaza ko bariko baramwumviriza ari bomenya ko yavuze kuri nuko atavuze kuri mugaba ko binyerekeye nibaza ko atakuri kuri mu kuko abantu nabo barapfa abantu barapfungwa abantu barahunga igihambaye nuko twategereza gufata intumbero yuko bahabwa umugani wa babandi bati harabaye ntibikabe ibyabaye ntibisubire kandi ntibibandanye abandi nabo Dieudonné na Innocent umwe wese yavuze icyo yiyumvira ku kubona ko Burundi bwaravuye muri ajya amasezerano ashyiraho indi sentare mpuzamakungu umwe wese arafite uburenganzira bwo kubibona uko mugabo icyo navuga ku bya Innocent bamwe ati ntiturumva bacira imanza abandi twebwe rero ntibashobora kumva ko twocira imanza y'iwacu nagira ngo wese aratwumviriza iyo sentare ntiyashyizweho kugira ikingire abategetsi bo mu Burundi cyangwa bo mu bihugu ibyo ari byo byose baraje bati mbere ibi byaha ko biguma bikorwa mu bihugu bitandukanye hamwe hamwe tukabona bidahanwa n'ubutungane bw'ibyo bihugu twakora iki kugira ngo ibyo byaha byega amategeko mpuzamakungu kandi bishobora no kuba birengera ubutungane bw'ibyo bihugu kubera intumbero za politiki ziba ziri aho cyane kubera ububasha buke bw'amasentare y'ibihugu ibyo byaha byabereyemo ko dusanze turi mu muryango umwe mpuzamakungu oni ni kuko tutubwira sentare ishobora gusahiriza ibyo ubutungane bw'ibyo bihugu budashoboye icyo ni cyo kibazo nyamukuru ntituje ngaha rero ngo duterane inkore dushyire n'inkore ku maso izo sentare ntizashyizeho kugira zikingire abategetsi cyashyizeho kugira zikinge ibyaha zishyikira abarundi abanyamahanga abari bo bose mu bihugu byabo bitandukanye bishobora gukorwa n'abari ku butegetsi cyangwa n'abandi ubu none ikibazo twabaza abarundi cyangwa abandi bari mu bindi bihugu ibyo byaha koko ntibigikorwa ntibyakozwe byarahanywe biriko birahanwa ejo bizohanwa changi ni zangi iri kuhani.
Ego mireka.
Ira hinduka utegetsi bwa bwahindutse igihambaye n'intumbero ubutungane bw'igihugu buba buri ko burafata nababwiye ko amategeko azaha uburenganzira bw'ubuhanije byaha none ko twamatwidoga twese uburere dushe dufata tuti ko twidoga ko ubutungane bwacu butabishoboye duce twigumira ngaho ibyaha bigume biba kabakamije n'ingoma zayo za kera byari biri ko birakoze
bizokogeje mu kanya gatoye
namaste
kirashije ntakunda cyane mukanye gatoye Dieudonné turahijambo mushana Emmanuel nawe nyine agiricavuze Emmanuel amenyekane agiricavuze ku byashikirijwe na Innocent na sibo mana ariko nashaka kwibutsa mushiga nta hehe tasiyansi yo bana ko ikiganiro muri sanga ni ikiganiro ahanini mwishura ibibazo by'abanyagihugu kandi uwe mwe mufise wewe uvuga kwiyongingo utayemera umushinga nta Emmanuel nawe avuga ko ashigikiye ico kibazo rero n'ikibazo nibaza ko kitarigikwiye kubazwa ariko turakigaruka ko reka duhijambo rero Emmanuel bamenyekana gira icavuze ku byashikirijwe na Innocent na Dieudonné
bon bakoze kongera kumbereza ijambo ivyavuzwe na Innocent na Dieudonné sinabyumvise neza ariko reka mwobinshira kuka mukasura muko ndi kwibarabara sinabyumvise neza mwobisubiramo gatoyi kugirangira icyo ndabivuze ko
Innocent asa no uvuga ukuntu namwe ushikiye iyo ngingo akavuga ko igituma leta y'u Burundi ishobora kuba yafashe iyo ngingo ari uko siyo sentare mpuzamakungu nayo nyene yariko irondera gukoresha imvo za politiki musa niwe bavuga cyo kimwe kuri icyo kibazo
abo tuvuga cyo kimwe cyane rwose egome icyo nokongera ko gusa kuri ibyo tasiyana heje kuvuga nuko kubona Burundi ko ikibazo bari bambaje cyari kuvuga ko nshigikiye cyane nashigikiye kubona leta yarafashe iyo ngingo njye ngo mandagishigikiye kuko kandi karoro notanga ari abantu batubahiriza amategeko mpuzamakungu cyangwa bagira ibindi bintu bitotahaza agateka akazi na muntu si Burundi ntabwo buri kuri nimero ya mbere hariho ibindi bihugu tuzi ku isi byama biriko bararenga agateka kazi na muntu mugabo batama ariko barafatira ingingo nk'izo jewe nibaza ko Burundi mu kuvayo berekanye neza na neza ko bushobora kuzokingira Abarundi bose mu butandukane bwabo bwose kurusha ukugene byamye bigenda mu ntwaro zari zitiye muri kino gihugu Tasiano ni nabandi henze ndazi ko ari mu mugambwe wa Iprona tukaba tuzi ko bari mu bantu batakunze kwemera ibyo basende DFDD babagira hano ubutegetsi bavuyemo ibyo nawe nyine n'uburenganzira bwiwe mugakwe tuvuga tuti dufatiye ku byo tubona na preuve à l'appui Burundi bugeze kuntambwe nziza cyane gose ishobora gukingira abarundi bose mu butandukane bwose barimo
tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Mbanza mwiriwe neza Mbanza
mwiriwe
muri hehe
bizikari mu Rwanda
duga ku ijambo ikibazo cy'imvuro
nzi ndashaka kubaza no uriya uhagarariye ubutungane bw'u Burundi
duga ku ijambo
allo namo ni ihe nyungu iri kugira ngo Burundi bwikure muri CPI ni ihe nyungu ese babumva ko amaherezo n'amaherezo ataba ibindi byaha by'intambara wenda bikaba ngombwa ko bayiyambaza nkabanjyewe ntekereza ko kandi namubwira ko wenda ari inyungu za bamwe mu bategetsi bakomeye b'u Burundi bifuza kuva muri rwa rukiko ariko ntabwo byari ngombwa n'ibindi bihugu byinshi twumva bibisaba buri munsi ariko bimaze kugaragara ko akenshi aba ari inyungu z'abategetsi b'ibyo bihugu baba bikingira bakurikije ibyaha bakoze cyangwa ibyo bikekaho wenda twa tuvuga ko ruba rukiko rubarondera ni kimwe ndashaka kugira abwire inyungu yabiri kugira ngo u Burundi buke muri ruba rukiko rugende kwigenga nicyo
murakoze Mbanza twabamenyesha ko umushikiranganje w'u Burundi yari yaje gutanga umuco ku ngingo leta y'u Burundi yafashe ariko abatumire mu kiganiro ni babiri umwe ashikiye iyo ngingo n'undi atayishigikiye ariko nibaza ko nabo nyene bahava bagira ico bavuze kuri iyo ngingo
reka dutangure ku urambabarira gatoya
wa ntacu
ndabaza ndabaza uyishigikije nze ko ari kunyumva ubu ngubu ni yihe nyungu iri mu kuva mu gihugu gikura muri ruriya rukiko kandi rwashyizeho ku masezerano rugamije gushaka bakoze ibyaha mpuzamahanga n'ibindi urabona rufite rwakiriye bademba imanza rwakiriye uriya mugabo generali Bosco Ntaganda ni benshi
reka guha umuco
Burundi bwo kubera iki gushaka kuvamo ni yihe nyungu rufite kugira ngo rwikure muri CPI
reka tubanze tubaze icyo kibazo umushya na Emmanuel bamenyekane duga ku ijambo
rakoze kongera kumereza ijambo je nibaza yuko igitumye cyatumye Burundi buva rumva sino kwishura ya leta kuje bifindi muri leta mugabo navuze ko iki kubona baravuye mu ndabishyigikiye ariko ndabishyigikira cyane cyane kuri izo mvonyene zerekanye ko CPI yari ifise intumbero ya politike idafite intumbero y'ubutungane turaze n'ibyegeranyo batanze i Geneve ubushize berekana neza ko abakoze ibyaha ari abantu bari muri leta gusa ntibigeze berekana ibyaha byakozwe n'abari muri opposition n'abagize imigumuko n'abagombye kugira kudeta kandi bafite ibyemezo byerekana neza kubisha abantu babomoye ibintu by'abantu mugabo ntagire na raporo n'imwe iberekana ko nabo bafise uruhara mu guhungabanya umutekano wabaye mu gihugu ibyo rero gucirirwa urubanza n'umuntu ubona ko ahengamye cyane rwose ufise uburenganzira bwo kumuhakana atije n'uncira urubanza nibaza ko ari bisanzwe
ibyo ntibishobora kuba byavuye mushya nahe Emmanuel bamenyekane ku kuntu abo bahinga bari bajejwe gutohoza batashoboye guhabwa uburenganzira bwo kwinjira mu Burundi
uko baronsa maraporo yagiriza leta niko barokuronka n'amaraporo yagiriza abadahengamiye ku butegetsi ntibashatse kubirondera kuko biboneka neza ko bagize ayo maraporo n'abari babashyizeho bari batumwe kugira bagirize leta iyo bashaka rero bari kubironka dukoresheje ku buryo bugeze ubu na jewe ubu turiko turavugana ubundi ndi mu kibitoki uri muri Etats Unis urashobora kumva ko mpema neza se ko nayema abo bantu kubera iki badashobora kuvuga ati abapfuye naba abahunze naba abatotejwe naba amazina bakayashyirako naho bafatiwe hariho bakaguma mu bintu bya rusange gusa berekana ko ari bya politike gusa
emosiyonari Sibomana Tassien murashobora kugira icyo muvuze kubyashikirijwe na mbanza
murakoze inyungu nibaza yuko ntoza mu kibanza cy'abashikirije yuko bashirikiye iyo kugwa ry'u Burundi muri sentare mpuzamakungu mana vyaha je nagira mvuge ko abanyamategeko yuko mu gihe ivyaha twese twizoga ko ubutungane bw'u Burundi hari aho butadushikira mu guhana ibi canke biriya vyabaye vya kera vyaba ibibaye mu nkoko nabivuze muri kahise ka vuba na n'ibyo turiko turabamo ubu n'ibizoze ejo twadukwiye kuba abashinga nahe tukavuga tuti bene n'ibyo twokira iyo ngwara gute icyo ni cya mbere icya kabiri ati abantu bakunda kuvuga ngo amashinga maraporo arahenga mangu iki nagira ndababwire nk'uko wari utumubajije mbega aho bavuga ngo komisiyo ari kurondera ibikijije mu buhinga bugezweho birondera kuma WhatsApp irondera ku maki kandi bategerezwa gukorana n'abubaha ibyemezo by'abagirizwa ibyaha n'abari ku butegetsi cyangwa n'abandi kuko tubaza yuko abari ku butegetsi bategerezwa kwekerera la komisiyo kubera batwarira bose ni ukuvuga ko bari kwerekana ibyaha byakozwe mu Burundi batabogamiye ku ruhande rucanke ruriya muganizo ntibyabaye none abo babisaba ni uko batarabwira leta bati bugurura imiryango baze mubahe lezi informasiyo zose ku ngene ibyaha byakozwe mu Burundi hanyuma habe ibyagirije nk'uko bibaye imbere y'amasentare haba baza kwagiriza abaha baza kubakura ku ibyaha n'abaza gushyikiriza ibyo bazi kuri aba n'abariya none we ubyashe ugashavuga uti zeze zigirire uko nshatse none wibaza yuko ataruhande rumwe ruba rurenganijwe icyo nibaza ko kandi twokivuga ka bushinga ntahe atari nabyo kugomba kugamira ngaha aturabe amateye nyine navuga turabe n'ukuri ngene kwategeza kugenda
tubibutse
ndavuze ko atamuntu akidoga bo butegetse ukora neza izo nibyi uharabidoga benshi nibaza ko ataragaseseshwa rumuri none abo bidoga bamwe bavuga leta ngo hariho abakoze ibyaha raporo zitavuze nabo bati ko mutaduhaye akanya ngo muzatubwire abo nabo bidoga bati twaratanze iby'iwacu none mugomba yuko ibintu bizo dadanuka gute mu gihe mutemera yuko twibaza kuti mbega ibi byarakozwe koko cyangwa ntibyakozwe nibyaba byarakozwe ubutumwa bw'iwacu burashobora kubihana kuko nk'uko genda bizi harya nta muntu n'umwe aryoherwa n'uko urugo rwiwe ruvogerwa n'uwundi mu mibereho ya minsi yose no mu miryango isanzwe ndabindarika igihugu mugabo mu gihe ingorane zo mu rugo iwawe udashoboye kuvugana nabo musangiye kuzitorera umuti ngo muzumvikane haratinda hakaza bakare na ba mareni
reka rero reka
no mu ngo zisanzwe n'ikirimbirimeze
bituma
ntaworyoherwa ngo
tuzera
mpuzamakungu mugabo mu gihe ari ibyaha bihanwa n'amategeko mpuzamakungu amasentare y'iwacu ashobora guhana bidashobotse mpuzamakungu zikabihana no kuraba rero kibereye tuduhave tugwa mu mutego kuko nk'uko nabivuze aya mategeko ntiyashyizeho kugira akingire abategetsi b'ibihugu byayateye ku mukono bayashyizeho kugira ngo barabe ko ibyaha bikorwa
reka ndabasabe mumpe inyishu ngufi mushiga ntahe
amategeko mpuzamakungu ko biri ko birahanwa n'amasentare ibyo bihugu bidashobotse amasentare mpuzamakungu afashe
egome tubibutse ko muri kumwe babandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na Theogene mwiriwe neza muri hega Theogene
mwiriwe neza
muri hehe
mwakoze kumva ijambo agira ngo nanjye ngire icyo mvuga ku kwikurwa ku kuvaho ku Burundi muri CTR rwa rukiko ibihugu byinshi byaranditse bivamo yenda Burundi nubwo bubaye bwa mbere ko yenda bwanditse mbere cyangwa se igihe cyari kigeze ngo buvemo ariko hari ibihugu byinshi bisaba cyangwa se bishaka kuvamo mu by'ukuri ntabwo nemeranya n'abavuga ko rura rukiko buri gihe ruba ruca imanza zishingiye kuri ziri politike gusa cyangwa se rwibanda kuri politike kurusha uko rutanga ubutabera kuko iyo urebye neza usanga ibihugu bisaba kuvamo cyangwa se bishaka kuvamo mu by'ukuri ari ibihugu biba bifite abayobozi bagiye bakora ibyaha byibasiye inyokomuntu za South Africa zaranditse za Kenya zirashaka kuvamo ugasanga mu by'ukuri ni ibihugu bifite abayobozi bafite impungenge ko byanze bikunze bazakurikiranwa n'uruha rukiko kuko ntabwo nta gihugu na kimwe kiragaragaza ko abayobozi bacyo bavuyemo kubera ko nta byaha mu by'ukuri bari bafite ahubwo ari imvo za politiki ndibaza nanone mbabaza uwo mushikiranganji w'u Burundi mu by'ukuri abona u Burundi nta kibazo cyangwa se amakosa abayobozi b'u Burundi bari bafite bakaba nta mpungenge bari bafite z'uko bari kuzakurikiranwa n'urukiko ntabwo mu by'ukuri abayobozi ba Afurika yacu bari bakwiye kurekeraho gukina n'ubuzima bw'abantu ibyo bakora ntabwo abantu tubibona mu by'ukuri ntabwo baragaragaza mu by'ukuri ko urwa rukiko nta butabera butanga atari impungenge baba bafite kumatohoza azaza mu gihe kiri imbere
murakoze Theogene reka duhe abashinga ntahe akanya bagira icyo babivuze ko mu kanya kari imbere ariko reka tubanze duhe n'ijambo Armand mwiriwe neza muri hehe Armand
ni mu gihugu cy'u Burundi
murafite ikibazo murafite icyumviro
nashaka kuvuga ku byerekeye iyo iriya u Burundi kuva muri sentare mpuzamahanga irahe ariko ku by'ukuri yihuse cyane sinibaza ko kuva muri sentare ko ariyo kwari ibyo bibazo bigiye gukemuka mu Burundi ahubwo ibintu bigiye kongerekana ngiye kongerekana abantu bagiye gupfa kubera bavuga ati nta ntacho nta sentare giye kudukurikirana mu gihe sentare z'ibuzungu by'u Burundi atacyo ziriko zirakora aho gukora zishyigikira abakora ibyaha none nashaka ko abo batumire ko bavuyemo mubona ko u Burundi bugiye kujya hehe mu gihe bikuye muri sepe ariko ikongera nkavuga nti none naho bikuye baravuga ko naho bikuyeyo igihe sentare itazireka gukurikirana abariko barakora ibyaha mu Burundi kandi birazwi ni ibintu tubona ko ariho abantu bariko baratotezwa n'abantu nyine bari bajije kubakingira abantu barafatwa none ga abantu barishwa none ga ibyini baza ko bariko barigenda cyane ku buryo sentare zo bitegeza kuzokora kandi barabizi barabizi na Sudani ya ruguru ko itari muri sepe ariko itari mpuzamahanga warasohotse
yego me
fata uriya mugabo bishije nibaza
ko rero barakoze
na ibyo kwigina ko gatandatu birwa barigina ngo ba insinzi ku Burundi kuri sepe nibaza ko ari kuba bari ko ari henda cyane ko sepe yige yakoze izokora
yego me arama urakoze reka tubahe ijambo abashinga nawe turi kumwe bagira icyo bavuze kuvyo muri ko murashikiriza ikintu cyo twovuga nuko mu mategeko atamuntu avuga ko yakoze ivyaha urubanza rutaraba muvuga ibintu byiza byo kuvuga nuko abantu bikekwa ko ivyaha aho mutungane niko cyane cyane babivuga mu bihugu biteye imbere muri demokarasi reka duhe ijambo mushya ntahe Emmanuel bamenyekane agira icyo avuze ku byashikirijwe na Théogène Narmon Théogène avuga ko abategetsi bose basaba kuva muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha ari abantu baba bakoze nk'ivyaha canke bikekwa ko ivyaha akaba ari cyo kimwe na Armagene duga ku ijambo mushya na
mbo mbo muranyumva
yego
murakoze kongera kumereza ijambo Théogène numvise mu mvugo yiwe umenga avuga nk'umuntu w'umunyarwanda akavuga ko ariko kandi bikaba bitunezera kubona nawe bari umunyarwanda ari abanyarwanda bakurikira ibibazo biri mu Burundi ari abategetsi bo kuyagiriza ivyaha bo byotuma bafata ingingo nk'ivyo je ndibaza ko atari abategetsi b'u Burundi andi kwasa abategetsi b'ubu yuko turazi neza tutahishinyije tudafutse amaso ko ari abandi bategetsi muri Afrika bakoze ivyaha byinshi n'ubakibikora ariko iyo sentare mpuzamakungu itabakurikiranye nk'uko twabonye Sharnema bagize ku Burundi kandi icyo rero ndakivuga umuti muri mu nda sinorinda gutanga uturero ko ni twinshi cyane muri Afurika ubona ko abategetsi benshi bagiye bagira amakosa menshi mugabo ntibace bava muri izo sentare mpuzamakungu cyangwa nayo bakurikirana yuko yagiye ishaka gukurikirana u Burundi icya kabiri nuko naho twavuye u Burundi bwavuye muri iryo sentare mpuzamakungu kuri penale internationale ntibivuga yuko bazoca bigira uko ibyo bishakanishwe ku kibazo cya arma ndazi neza ko amakungu igihe yoramukabonye neza ko ibintu byayangaye ntibazotubaza meme point of view wacu u Burundi bwigize ibintu bitarekuwe n'amategeko isinzi irashobora kuza igashiraho de l'ordre ivyashikiye ubudagi ivyashikiye Japon mu ngwano y'isi yose ya kabiri n'u Burundi birashobora kuyishikira baramutse bigize ibire biteze cyo gituma rero kuri ico nibaza ko tworeka ama speculation yuko dare nsubiye no kuvyo station yari yavuze no mubaje batanga ivyemezo bimbamwe se nabantu ba bishinze ku bintu bya politiki batabifatira ku bintu biriko birabera hagati mu gihugu yaba inganda ari kiracika nko babivuga u Burundi bari kubufatira izindi nyingo zihambaye kandi bari kwereka kwemera ko abantu babandanya bapfa kandi hariho
amakungu abibona mushya na he si bomana tasiye mugira ico muvuze kuvyashikirijwe na Arma e kana Théogène
murakoze Théogène yavuze ati abantu Tore tsuburundi bumaze kuvamo atari nabandi banditse bihugu byanditse kimugabo kenshi usanga agomba kuvamo hari abategetsi babiyotsa ibinabiriya icyo ni kimwe kiye kandi nibaza yuko abariko baravuga bahava bagiha ingufu kuko iyo uvuze ngo CPI yagomba gukurikirana abategetsi b'u Burundi gushika ubu twe ntabyo turamenya twe tuzi yuko CPI n'ababisaba n'amategeko nyine navuga turajya mu gihe waza gutohoza kubwira urabe koko kw'ibyo byaha byakozwe mu Burundi hanyuma etape ya kabiri urabe ababikoze abarimo ubu rero abantu bariko barisigura bumenga bariko bagirije abategetsi b'u Burundi aho je cyo mpagaze kuko nta munyamategeko dushika ubu nta muntu aravugwa ukurikije amategeko ko ari we yegwa n'ibi byaha canke yegwa na biriya nicyo gituma umugabo ari gutohoza hanyuma parike niyiheza igafata amatohoza nyezina nayo nyene itsinda ikabishikiriza sentare mu gihe iyo ibona ko isisi ibyemezo bikwiye abo bantu rero bavuye bagwa mu mutego ngo batangure kwagiriza abategetsi b'u Burundi ngo bavuye muri sepe kubera ibyo biyagiriza je aho mpagaze kuko iyo faze gushika ubu ntiyari bwashikwiko icyo ni cya mbere mugabo nk'uko ntuzeye Theogene yabivuze nabivuze mu majambo abereye ayo mategeko ashinga isentare mpuzamakunguni ntiyashiriweho abategetsi b'ibihugu cyaba ikiwacu cyaba ikindi kibazo yashyizeho kugira barabe ibyo byaha byica abana hapfa abagore hapfa abagabo reka abantu bose bishobora kuba biri mu rugero rw'amategeko mpuzamakungu ibyo bita le crime de genre bituma la conscience universelle abantu bose bo ku isi bavuga bati harabaye nk'ibikazi ibyo rero nibyo ayo mategeko ntizize sentare byaje gufasha amasentare y'ibihugu guhasha mu gihe rero sentare y'igihugu kanaka yabifitiye uburenganzira n'ibyo mu mategeko biranditse ejo nicyerekane yuko ubutungane bw'igihugu cyacu cyane bw'igihugu icyo ari cyo cyose kivuga kiti jewe ndikwiye ndavuye muri CPI kizohava bakiraba bose bati mbe bwa bundi none y'amasentare yawe ariko arahasha bya byaha tubona
hari amakuru
icyo kibazo rero abanyagihugu batunga mu mutego ngo bagume bibaza yuko tuvuyeyo ibibazo bizabiheze rero ma yavuze ati nibyo tuvuyeyo byabishobora kugwira ce n'est pas des c'est comme c'est beau ubwo bwo bwo bura mu gihe izabaye imigwi yose n'abari ku butegetsi bonyine bidoga ko amasentare ategeje atunganiriza abana bariye n'ubu hakaba bidoga n'ejo bashobora kuba bariho none mwumva inyungu koko yariho
hari amakuru akuru
ati zane byose sentare yashyizeho kugira ngo ibyo byaha bihashwe mu makungu kandi uburundi buguma buri mu muryango w'ishyirahamwe rya onu ibyo nabyo byashyizweho kugira ngo bitume amahoro n'umutekano ku isi bikimbatara
hari amakuru akunda gutangazwa n'abategetsi bo muri afurika cyane cyane avuga ko mushinga na etasien amakuru tasien mu kanya gatoyi tasien
igihano byaha no mu gihugu kitigeze kiba membre de la CPI
hari amakuru mushinga na etasien umviriza gatoyi tasien hari amakuru
n'ibizoba mu bindi
hari amakuru ahora atangazwa avuga ko muri CPI kenshi na kenshi ikurikirana ibyaha by'abategetsi bo muri Afurika idakurikirana ibyaha bikozwe ahandi ayo makuru abantu batangaza gutyo mu yavuga kwiki mu kanya gato Tassien
birashoboka kandi ibyo nabyo wowe sinabishyigikira mugari icyo n'ikibazo cyovuga n'umuntu atize amategeko ibyo ntumira kabunya politiki nari kubwira icyo ndakivuze ko mugabo ko wari wambwiye ko wajya kabunya amategeko ngira ngo kabunya amategeko
yego
igihe ibyaha byakozwe haba mu Burundi cyangwa mu kindi gihugu wewe uri kurataka ubutungane ntubwo uti ko n'ahandi batarabihana je nanjye abangiriye nabi ntibahanwe naho uri umutegetsi w'igihugu kanaka ntushobora kuvuga uti kwiza hazabaye mu gihugu ndongoye bikaba mu kindi gihugu byarabaye bitarahanwa ibyo wanje ntibihanwa n'amategeko ntabikurekurira aho ka muntu yabaye mu procureure ndagira ndabayere terere ntagira umuntu aje wahenda yarize amategeko ngo byabaye iwacu kandi bitarahanwa ntibigahanwe igicaha cyabaye mu 2015 cyangwa na 17 icyo 72 kitarahanwa nticyohanwa niyo ntagiye wa
ndabona kanya katujanye turacafise abanyamwanya muri radio ijwi rya Amerika reka duhe ijambo Jonas Jonas muri neza
ndewe
muri he Jonas
ngozi
akazina kirondi ninde
ndayiragije
ndayiragije mafite kibazo mafite cyumviro duka ku ijambo mu kanya gato
yego n'inkinderano
yego
kumagomba kuvuga kandi kuri yo ntege
nibaza ko umurongo wa Jonas usa n'ucitse reka tugaruke ku mushya ntahe reka duhe ijambo nduwa Yezu mwingaho egera telefone mvuge cyane rwose murafite ikibazo icyumvira mu kanya gatoye cyane rwose akanya karagiye
abarundi bose bakishimiye bamwe bafite ubwoba abandi bafite amakenga bakibaza ibyo gukurikira kuko umengo tubonye umuntu ariko arahunga ubutungane umenga rose akajyo keza ko gukora ibyaha igombeye ukabo rero hano ni ahantu dufite amakenga cyane ni ujya mugwi inyorofiyo nisange kaya kanama kawe ni kashyizeho ngo batohoze bakagaha ikirigo cy'umwaka ngo bavuze yuko hariho imizi bamwe batotanga ikegeranye muri New Africaine abandi nabo bagatanga hariya muri ONU hari makari tubazi yuko amategeko naho Burundi bwavuyemo avuga yuko nta kanama kajya umutekano ku isi iyo karamutse gasabye ijya sepini kujya gusikirane isuku naho kiba kitasinye cy'amategeko ngo nta kanama kabisabye ndetse irashobora gukora amatohoza igahana abantu bakoze ibyo byaha ndabona nta kuntu wabari mu kiro bakoresheje kugira ngo nabo Burundi buzuba bwavuye mu cyo kuri sepeyi kiba bashyizemo cy'abahinga bagiye gutanga raporo kugira ngo ijyanama tekano ikisaba sepeyi yo kurikirana abanyafurika
yego murakoze Jonas akanya karagiye nibaza reka mushya ntahe ndwayizo reka bakwishura ico kibazo ndabona kanya kagiri reka duhe ijambo mushya ntahe Emmanuel bamenyekane agira ica kwisho ico kibazo mu kanya gatoye cyane gose amasegonda 30 Emmanuel
yo murantunga communication ari yacitse sinumvise ikibazo ciwe
ikibazo avuga ko kubona Burundi bwaravuye mu muri sentare mpuzamakuru mpana vyaha bishobora kuba kugira ngo wa murwi ujejwe agatekaza na muntu ushobore kugutanga icyumviro gisaba ko iyo sentare igenga itohoza ika ivyaha mu Burundi ko barukugira ngo iyo sentare ishobore kurungika abantu baza gutangura itohoza mu Burundi aho muvuga kwiki
ba je nibaza ko u Burundi habwo bwigeze bwanka gukorana n'amakungu kuvyerekeye ivyo byo gutohoza ko agasera ka gacungerewe mu gihugu yanse kugene bagiye babikora ndibaza ko nibaramuka bumvikanye kugene bitezwa kugenda abarundi bazovyakirana umutima mwiza kugira bakorane berekane ukuri aho guhagaze
icyo
bari baranze nibaza ko kugene babishizeho byo batari bemeye
mushya ntahe etasiyansi bobana mu gusozera mu gihe hoba hakeneye ko murwi mpuzamakungu uza gutohoza ivyaha vya mu Burundi twihweje iyo ngingo ubona bizogenda gute mu kanya gato cyo negose amasogoro 30
murakoze uko bizogenda ko kirizova kongene akanama gakajejwe z'agatagara z'umuntu ku isi kabishinzwe cyanke inama ijejwe amahoro n'umutekano ku isi bishaka bizova kongene u Burundi bwo nyene bugomba gufashanya n'amakungu kugira ngo ukuri kumenyekane kuko nkuko amateka bivuga iyo hari umwe yajuriza uwundi mu byaha byaba byarakozwe
ndabona kanya katujanye iki kibazo ni kibazo kirekire tuzokigaruka ko mushyane tasiye nashaka kubashimira cyane gose ndashimiye kandi gose na Emmanuel bamenyekane turashimiye mushyane Burundi ajeje gutungane yigoye akaza mu kiganiro turashimiye abanyanyu bose bi radio ijwi rya Amerika baduteye akamo bagashikiriza ivyo mu biro byabo n'ibibazo byabo turashimiye inshuti mwese mugire amahoro n'umugoroba mwiza.